Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi, tuzindukanye kuri uyu munsi wa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2016. Aha dusamiranira ni Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi, muduteze amatwi. Muri kumwe na Louise Bigirimana, haremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabahaye ikaze.
Nzigiye kunywa bajya bakiri bato, tuba duhombye kuko nibo bakora, ntibasubira gukora, ntibasubira kuronka inguvu. Naho wabaha ikintu baterura wamengo n'abasore, inguvu zica zihera.
Uyo ni Mamerte Birukundi, umusitanteri wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi mu Burundi, avuga ku ngaruka mbi ziterwa n'inzoga zibujijwe n'amategeko ku magara y'abantu. Inkuru n'izindi zirimwo y'abakuru b'ibihugu bya Afrika byarungitse ingabo zabyo kurwanya Al-Shabaab muri Somalia, aho basaba kongera gukomeza ibitero kuri uyo mugwi w'iterabwoba. Inkuru ivuga ku Buganda, aho mu gujejwe amatora umenyesha ko ugiye guhura n'abakandida bashikirije ubusuma mu byavuye mu matora yabaye kwa 18 urangiye. Cyo kumwe n'izindi nkuru turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Tumaze duha kanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka dushikiriza amakuru yaduteguriye. Mwaramutse Oriane.
Mwaramutse neza Aloise Bigirimana. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia, umukuru w'igihugu cya Somalia n'abakuru b'ibihugu bagize umugwi w'abategetsi bafise abasirikare b'umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ujejwe kugwanya iterabwoba muri Somalia, AMISOM, barasaba byihuta ko ibikorwa byo kugwanya intagondwa z'abagwanyi ba Al-Shabaab bibandanya. Iryo tangazo ryavuye mu nama yahuje abakuru b'ibihugu yamaze umunsi umwe muri Djibouti, aho bihweza uko ibikorwa bya gisirikare byo kugwanya Al-Shabaab bigeze. Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mahmoud yabwiye abakuru b'ibihugu yuko bakeneye nduguriye twa mugina gutangura vyihuta ibitero gutera abansi ku birindiro vyabo n'igihe baba bariko baragira uruja n'uruza gusambura ibiro n'ibibanza bagiriramwo imyimenyerezo. Mu mezi aheze, umugwi wa Al-Shabaab waragize ibitero bikomeye mu makambi ya gisirikare ya AMISOM n'ay'abasirikare ba leta ya Somalia, bica abasirikare batari bake. Umukuru w'igihugu cya Djibouti Ismail Omar Gule ari nawe yakiriye abo bakuru b'ibihugu, nawe nyene yavuze ko AMISOM n'abasirikare ba Somalia batazira SNA bamaze kugirwa ko ibitero bidasanzwe na Al-Shabaab. Yavuze ko igihe cyo kubona ko amabi amaze gukorwa ari menshi bakanagura ibikorwa vya gisirikare vya AMISOM na SNA. Mu mwaka uheze, AMISOM izokwiza imyaka 10 itanguye ibikorwa vyayo. Perezida wa Somalia akavuga ko igihe cyo kugira bashire ingufu mu gukomeza igisirikare cya Somalia kigeze kugira inteko zishira mu gihugu bwa Afrika zisubize uruhara rwayo rwo kugarura umutekano muri Somalia abasirikare b'igihugu. Mu Buganda, umuvugizi wa komisiyo ajejwe gutunganya amatora mu Buganda Jotam Taremwa atangaza ko biteguriye guhangana muri sentare n'abakandida biyamamarije mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abahiganywe kuja mu nama nshingamateka y'igihugu mu mugambi wabo bafise wo kubitwarira muri yindwi. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta Forum for Democracy for Democratic Change murantunga FDC Kiza Besigye na Patrick Amama Mbabazi umukandida yigenga ntibemere vyavuye mu matora. Batangaje ko bagiye kwitwara muri sentare kubera habaye amahinyu mu matora yatumye umukuru w'igihugu Yoweri Museveni atsinda. Amategeko araba amatora mu Buganda avuga ko ibyagirizo bishobora gushikirizwa muri sentare haciye iminsi 10 hatangajwe ibyavuye mu matora. Umukuru wa komisiyo y'amatora Badru Kigundu yatangaje ko Museveni yatsinze ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'amajwi 67% Besigye akaza mu kibanza cya kabiri n'amajwi 35.37%. Kidungu we aremera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, naho abajejwe kugenduza amatora harimwo abanyamahanga bari bavuze ko habaye utunenge tujanye n'uko amatora yagizwe ku gitsure atakwishira n'ukwizana guhari canke ugufatira abantu ku rugero rumwe. Taremwa, umukuru wa komisiyo y'amatora, avuga ati twagize akazi gashimishije cyane nk'umugwi ujejwe gutunganya amatora ntitwumva impamvu batemera ivyavuye mu matora ariko nta kundi barashobora kwitura sentare kandi turiteguriye guhura nabo muri sentare Umugwi w'intagondwa za leta ya Kiislamu Islamic State waraye ugize ibitero by'ubwihevyi mu burengero kimwe no mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Baghdad muri Iraq ejo ku munsi wa Mungu bica abantu batari bake abihevyi batatu bafise amabombe numwe afise inkoho bagize igitero bari mu muduga munini umutuga munini utwaye imizigo ahitwa Abdul Gadir ku birometero 25 uja mu burengero bw'igisagara ca Baghdad Inyuma y'amasaha make uwo mugwi w'intagondwa wagize ibindi bitero bibiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Baghdad mu kigwati cy'abayisilamu b'abashiita hitwa Sadir City bica abantu bagera kuri 24 umukuru w'abashiite Muqtada al-Sadir asaba abayoboke biwe kwiyamiriza leta ya Baghdad ababa mu gace ka Baghdad kabamwo abanyamahanga aho batazira izi ahari ibiro vy'amambasade n'ibiro bitari bike vy'abanyamahanga kumwe n'abategetsi ba leta ibiro vy'abategetsi ba leta haci hatangazwa ibihe bidasanzwe abahaba baragabishwa
Tubibutse incuti mwese ko muri ko mwumviriza radio jwi rya America isamiranye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda mu gihe komisiyo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko inyuma ya genocide yakorewe abatutsi abanyarwanda biyunze ku rugero rwa 92 n'ibice bitanu hari imwe mu miryango ikigaragaza ko bigoye gushingirana kubera ikibazo cy'amoko abaganire n'ijwi rya Amerika bemeza ko iki kibazo kigaragaza cyane mu bageze mu zabukuru kuruta kurwaruka Komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ivuga ko hari abakirangwamwo iyo nyifata ishingiye ku bikomere bikomoka kuri genocide. Eric Bagirubusa yaduteguriye icegeranyo kuri ingingo y'imibano y'abanyarwanda.
Ubushakashatsi bushya ku umwe n'ubwiyunge bwagiye habona mu kwezi gushize bugaragaza ko abanyarwanda 92 n'ibice 5% bageze ku umwe n'ubwiyunge. Iyi raporo ya komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ishimangira bidasubirwaho ko abanyarwanda babanye mu mahoro n'ubworoherane. Bimwe mu byagendeweho muri ubwo bushakashatsi birimo imibanire hagati y'abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi. Ni raporo yasanze twaratangiye gukurikirana inkuru ivuga ko mu miryango imwe n'imwe bikigoye kwemerera abana babo gushaka n'abadahuje amoko yaciwe hariho hose. Amoko ni ingingo ifatwa nka kirazira kwitangaho ibitekerezo kubera umurongo wa leta y'u Rwanda ihagazeho abenegihugu n'abanyarwanda nta mututsi nta mutwa nta n'umuhutu. Bamwe mu bemeye kuduha ubuhamya bwabo bavuga ko ikibazo kiri mu bakuze kuruta mu rubyiruko avuga ibyamubayeho yasabye kutamenyekana ku bw'umutekano we.
Mu bana bato barakundana ariko abantu bakuru ntabwo bishoboka nge niko mbibona kuko nge ubwanjye nigeze kubwira umukecuru mu buryo bwo gutebya nabwira si umukecuru ugiye kubona ukabona nkuzaniye umukobwa w'umufutu arambwira ati nyine nta kundi nabigenza ariko awunzaniye inzigo.
Uyu nawe yatubwiye ko hari cyabiziho
nzi umukobwa akundanye n'umuhungu igihe kinini umunsi yafashe gahunda yo kujya iwabo ise yamubajije ati se uyu muhungu nuwo kwande ise asanga azi iwabo uwo muhungu kari abahutu icyo umukoreye se amubwira ngo ntuzongere kumugarura hano kandi umukobwa we n'uwo muhungu bari bamaze gutangira gupanga ibirebana n'ubukwe kuva umunsi nibwo byahagaze nyine umukobwa ashakira ahandi
ingingo y'amoko kubera amahano yateje mu Rwanda yaraciwe mu ruhame ariko mu mutima hashobora kuba ari kure koko uyu muntara y'iburengerazuba mu kwa 7 kwa 2015 yatangaga ubuhamya ku byabaye muri 94
bavandimwe bacu ngo twagize ibyago dore gacaca yaberaga ha abahutu batwe imvare babare ni bagize barire ukimo kusaka mu babare ndi n'umusaza
Nubwo ari ingingo izira kuyiganirira habona mu buryo bwatuye ahanini bamwe banga gushinjwa ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byayikomokaho uyu musore duhimbye nshaka batenda yemerejwe irya Amerika ko yakundanaga n'umukobwa badahuje ubwoko yadusabye ko ijwi rye ryahamara umwimerere
yewe nakundanye n'umukobwa none ngeze kuri université nawe yararangije secondaire icyo gihe araza arambwira ati rero ati bya bintu ati ndabona bitari gukunda ndamubaza se byagenze bite arambwira ati ntureba umugore wa anko yaje aza mu rugo arababwira ati uyu mukobwa ari gukundana n'umuhungu atubwo na urabyumva mbega atubwo na urabyumva none ndamubaze se wansobanuriye neza ushatse kuvuga iki arambwiye ati nyine atubwo tarya ni wambwiye ko wavukiye ngiburasirazuba ikibungo atubwo nyine atubwo na urabyumva ati nyine yazanyemo bya bintu bya moko niki
amoko abyaye mahari nshaka batenda yasigaranye ishavu
mu byukuri genocide yabaye mfite imyaka 5 we noneho yavutse 94 genocide isa ni yarangiye urumva ko ari ibintu yumvise nawe ntabyazi uko kugenda bihabwa n'ababyeyi n'abantu bakuru niki yarabitoye byarambabaje cyane rero kubona umuntu mwana ukiri muto mu byukuri umunyarwanda turasa tumeze kimwe turya bimwe dukora bimwe dutuye hamwe twize amashuri amwe twagize gute kujya kumva nkumva arambiye ngo amoko ngo ibiki numvise mbabaye numvise ari ibintu bitumvikana
ibibazo by'imibanire isa nidashoboka kuri bamwe hagati y'abahutu n'abatutsi mu Rwanda abakiri bato basanga nyirabayazana ari abageze mu zabukuru banyuze mu mateka asharira ya genocide umwe mu barokotse genocide ni mama w'abana batatu
bavuga ko byoroshye mu Rwanda kuba bavuga ngo umuhutu n'umututsi bagiye kubana nubwo bitagaragara ari nacyo kibazo gihari abanyarwanda ntabwo babigaragaza hanze nk'inama y'umuryango iratera bakanakugira inama hari n'ushobora kukubwira ati ko ugiye kuvanga imiryango ntibaho biracyahari uretse ko birimo kugenda bicika ugereranyije na kera
abageze mu zabukuru babonye amahano ya genocide by'imibanire babyumva bitandukanye Ikimironko mu mujyi wa Kigali mu mudugudu w'abasheshe akanguhe barokotse genocide. Uyu musaza yemeje ko nta mukobwa mutasigaranye ngo abe yamushyingira.
Ubaye umufite ubu ngubu wamushyingira umuhoto?
Oya. Oya sinamushyingirayo. Sinamutangayo. Cyangwa fatwaho.
Atandukanye ariko n'umukecuru umuturanye we.
Nta muntu dushaka nta mututsi nta mutwa turashaka kutubamamo. Twese tukaba abanyarwanda. Bya bindi bya kera ngo ni umuhutu n'umututsi n'umutwa bikavaho.
Ufite abakobwa batoya?
Oya.
Ubaye umufite ubu ngubu wamushyingira umuhoto?
Wamushyingira. None se umwe n'ubwiyunge dushaka ni iki?
Ibivugwa n'uyu mukecuru birahura n'ibigaragara muri imwe mu miryango yagiye ishyingirana kandi bamwe barahemukiye abandi ugasanga babanye mu mahoro.
Aho tugeze ntabwo turi perfect. Turagera mu gukiranuka ariko turi mu gukira neza turagenda turi mu rugendo. Uravuga uti hari abagabo n'abagore bakibuza abana babo gushakana. Ntabwo njye byantangaza kuko abo babibabuza bafite ibikomere ntibarakire. Ariko hari n'abashakanye harabo nanjye nashingiye urumva rero ni urugendo
uwo ni Bishop John Rucyahana perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda asubiza kuri iki kibazo cy'imibanire idashoboka kuri hamwe na hamwe kubera moko mu bushakashatsi buheruka bigaragara ko byibura 95% kwijana batewe ishema no kwitwa abanyarwanda bugaragaza kandi ko 97% bemeye ko ubwiyunge bwongereye imibanire mu gihe 83% bemera ko bakoze genocide kandi biyunze nubwo biruka ubwo bushakashatsi bugaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 22% bashobora gukora genocide babonye urwaho hari kandi 27.9% bakibona mu ndorerwamo y'amoko abandi 25% baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide umurongo leta y'u Rwanda ihagazeho kandi bigoye kuba yateshuka nuko abene gihugu bakwibona mu bunyarwanda kuruta kwibona mu moko akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
tuve mu Rwanda tuje mu Burundi inzoga zitemewe n'amategeko zicuruzwa mu makomine amwamwe mu ntara ya Ngozi zirabangamiye amagara y'abantu Muganga rongo intara y'ubuvuzi ya Ngozi Sendege ya Philbert asaba abijejwe kuzituza abajeje intwaro bavuga ko bageze ku rugero rushimishije rwo kuzituza kuko zifise ingaruka mbi nyinshi no ku buzima bw'imiryango n'ubw'igihugu inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Mu nzoga zibujijwe izwi cyane ivugwa mu makomine atari make y'intara ya Ngozi ni inzoga yitwa Ikibarube Komine Ruhororo ni imwe mu makomine iyo nzoga inyobwamo cyane ivyo bikemezwa na Mamere Tebirukundi mu stanti rwa Komine Ruhororo
Ego irahari cyane yarigeze kuba ku mitumba bucamihigo mutobo kinyami buniha rwamiko urumva uko ni mitumba yegeranye ikoranira ko na site iyo mitumba site irahari niyo site yegamiye
twashatse kumenya ko byifashe mu gisagara cya Ngozi Akenshi twararonse amasango kwa musitantiri wa komini Ngozi ariko agahava afatigwa ku mwanya wa nyuma niko kugerageza gushika mu birabo byo mu gisagara cha Ngozi turavugana n'abakunzi b'ivyo binyobwa ariko bigoranye
ndaza ngaha nifitiye agahumbi namara kwicara nganka gacupa mugabo nkazambona ngo ngwangwa nkiruka no kugiti nkagwa nkavunika polisi ngo ngizo
na uteramiye hano
nteramiye hano mugabo labona buja twari twagize ubwoba kubera abantu ari kari somera gacupa takibye kandi kamugwa neza koko wo kumva kamugwa nabi yoyiheba
ndega mwari mwagize ubwoba bwande
bwawe
gajewe
ngute ko twamyamwa mwibibando namakofi
Abakunzi bico kinyobwa bavuga ko bakinyoye igihe kirekire bemeza ko ari kinyobwa ciza
batanguye kukagana 51 jewe nariho kuri kigeri na kayibanda byaje bizanye abanyarwanda bahunga kuri kigeri na kayibanda kuse myaka 70 n'umunani
iyo myaka yose warakanywa
narakanywa kandi ntacyo karangira
jewe inzoga nanyoye kuva kera maze imyaka 62 sibyo tuzomara uzora 63 mugabo ntacyo ndaba mugabo nyoye urwagwa inzoka ziranyica ariko inayo nyoye nta n'inzoka no
ntitwagarukiye aho twaregereye n'abacuruzi ibyo binyobwa naho nyene bigoranye bagiriza bamwe mu bapolisi bato bato ko bikora kuri ico kinyobwa iruhande yo gutoza amafaranga kugira ngo ntibagisese bagira ko basaba leta ko yotangisha amatagisi ico kinyobwa ikabarekurira kugicuruzi cese
kintu budandaza cyane cyane rero twe bihora bitangaza umwanya wacu batwe turagasoma mu polisi akaza mu gatondo nka zambiri mukayaka gasoma agenda nyoye ngo tubone tubiri sacenda gacatsa ngo marero wadana mutamaye naho ntabimene kitura kora gatoteza ukuntu umuntu mbere yuko bashira kukinywa bacavuza bakino kinywa bakacana mahera kandi bakino saba leta ni fatingi natwe leta tuyugori hanyuma tudandaze nk'abandi inzoga yari yose mu bisanzwe ni nziza kwanyo yigerera nibiyeri byama bituma imiduga itembagara kubera abashoferi babo ari ibiyeri kandi ari bya leta ari byava muri bararoti
naho aba banyagihugu bemeza ko ari kinyobwa ciza mutantiro wa komine Ruhororo avuga ko bitoshoboka ko babuguza ikinyobwa gifise ingaruka mbi nyinshi ku gihugu no ku banyagihugu
ubusuma buca bubabwishi wari wese agacaza ararondera naho atobarima agacaza ararondera amafaranga abanje kwiba hama kandi biragira no ku ngaruka mbi ku magara yabo hariho abusanga babyinja inda amaguru amatama umengo bagwaye kwashi hariho nuwo tumaze kubura muri komine Ruhororo yishwe n'ikibarube no kuri komine kandi zigiye kunywa bajya bakiri bato tabaduhombye kuko nibo bakora ntibasubira gukora ntibasubira kuronka ingufu ucumengo naho uwo baha ikintu baterura wamengo n'abasore ingufu zica zihera ikigega cya komine ntikiboboka kandi ntituzitoza kuko ntituzemera tugiye gutoza y'amahera twaba tuzemeye
muganga Sendege ya Filibera arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi asaba nyabo n'ababijejwe gutuza iyo nzoga bivuye inyuma kuko ibangamira amagara y'abantu
muravye kungene zikozwe kungene ibyo bazikoramwo no kungene isuku yanzu bazikoramwo biratuma amagara y'abantu ahungabana cyane gose
kubirego vyuko hari abapolisi bikika mu kiza bagatoza amafaranga twarondeye urongo igipolisi mu ntara ya Ngozi ariko ntitwashoboye kumutora ku matelefone yiwe abiri yamara umushikiriza amanza wa parike ya Ngozi yabwiye ijwi rya Amerika ko biboneka ko iyo nzoga yatugijwe ku rugero rushimishije afatiye ko amadosiye bakira avuye mu gipolisi y'abafashwe bacuruza izo nzoga yagabanutse cyane muri iyi minsi Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Unaho namakuru y'inkino mu Rwanda twumvirize mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwire amakuru y'inkino yabaye muri indwi turangije
Mu mpera z'icyumweru gishize amakipe ahagarariye u Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika yari yaserutse mu mikino yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu mukino wabereye kuri Stade General ya Kigali I Nyamirambo APR FC yasabwaga kwishyura igitego kimwe ku busa yari yatsinzwe na Mbabane Swallows yo muri Swaziland mu byumweru bibiri bishize mu guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions byose byagenze uko ikipe y'abasirikare b'u Rwanda byifuzaga kuko yanyagiye Mbabane Swallows ibitego bine byose kuri kimwe muri ibi bitego bya APR FC bitatu byose byinjijwe na Abdul Rwatubyaye nyamara kandi ni umukinnyi w'inyuma ikindi gitego cyatsinzwe na Patrick Sibomana ku munota wa nyuma w'umukino Hagataho Mbabane Swallows yo muri Swaziland yari yabonye igitego cyayo rukumbi ku munota 26 gitsinzwe n'umukinnyi witwa Sanele Mkwele. Iyi ntsinzi ntabwo yatunguranye cyane cyane ko ku ruhande rwa APRFC bari baramaze kwizeza abakunzi babo ko bagombaga gukuramo Mbabane Swallows byanze bikunze. Uyu numwe mu bafana ba APRFC usobanura ko abakinnyi bitwaye neza bakubahiriza amabwiriza y'umutoza Emmanuel Rubona.
Ikipe ya APR ni ikipe nziza biragaragara ku mpande zayo zose uhereye mu izamu kugera imbere, kandi bigaragara ko ari ikipe yashyizemo imbaraga uyu munsi by'umwihariko, kandi irabigaragaje kuko ibitego bine ni ibitego byinshi mu kibuga uko abakinnyi bose bitwaraga, imyumvikanire yabo bigaragara ko n'umutoza ibyo yababwiye ibyo yabatumye babishyize mu ngiro. Koko
nyuma yo gusezerera Mbabane Swallows muri iki cyiciro cy'amajonjora y'ibanze, ku ntera ikurikiraho APR FC izashakirana n'ikipe ya Yanga yo muri Tanzania. Indi kipe yakomeje urugendo mu marushanwa ya Afurika ni Police FC, yarayikatishije itike kimwe cya 16 kirangiza mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Ejo ku cyumweru Police FC yakuyemo ikipe ya Atrabara muri Sudani y'Epfo nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye mu mujyi wa Juba. Atrabara yatsinze Police FC ibitego 2-1. Nubwo Police FC yatsinzwe, niyo izakomeza mu cyiciro gikurikiraho kuko mu mukino ubanza wari wabereye Kigali yari yatsinze ikipe ya Atrabara ibitego 3-1. Tukina umupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere iragenda isatira umusozo w'imikino ibanza Fazale. Ku wa kane ikipe ya AS Muhanga yaguye miswi na Bugesera FC banganya ubusa ku busa kuri Stade Muhanga. Umukino wabaye ku wa gatanu ukabera kuri Stade Kamarampaka i Rusizi, ikipe ya Espoir FC nayo yanganyije na Rwamagana FC ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru kuri Stade Huye i Butare, ikipe ya Mukura Victory Sport yari yakiriye ikipe ya Etincelles FC. Uyu mukino warangiye Mukura Victory Sport itsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino wabaye ku munsi w'ejo i Rwamagana, ikipe ya Sunrise yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Kugeza ubu ku munsi wa 14 wa shampiyona, ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni Mukura Victory Sport ifite amanota 32. Ku mwanya wa kabiri turahasanga AS Kigali ifite amanota 28, Rayon Sport iza ku mwanya wa gatatu ikagira amanota 25. Ikipe ya kane ni APR FC ifite amanota 28, mu gihe Police FC iza ku mwanya wa gatanu ikagira amanota 21. Gicumbi ni ya gatandatu n'amanota 18, igakurikirwa ku mwanya wa karindwi na Sunrise ifite nayo amanota 18. Bugesera FC ni ya munani n'amanota 18 nayo, Kiyovu Sport iza ku mwanya wa cyenda ikagira amanota 17. Ikipe Amagaju iza ku mwanya wa 10 n'amanota 18, ku mwanya wa 11 hari Musanze FC ifite amanota 12. Ikipe ya 12 ni Espoir FC ifite amanota 11, Marine FC iza ku mwanya wa 13 n'amanota 10. Ikipe ya 14 ni Rwamagana FC ifite amanota 9, Etincelles FC ikaza ku mwanya wa 15 n'amanota 6. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 4 kugeza ubu n'umwenda w'ibitego 21. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu naho dusimbire mu Burundi, aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwira idonido ry'inkino zabaye mu Burundi.
Mu mpera z'indwi twari turangije, abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi na cyane cyane Abanyabujumbura bari baramutse barorera inkino zo kwishura hagati y'imigwi ibiri yo mu Burundi n'ibiri yo mu mazinga ya Comore na Lesotho. Ku munsi wa gatandatu umugwi wa Atletico Olympique wari uramutse wakira ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico rwa Gasore umugwi Fomboni wo mu mazinga ya Comore. Umugwi wa Atletico Olympique watsinze Fomboni ibitsindo bibiri ku busa, kimwe cinjiye mu gice ca mbere c'urukino, ica kabiri cinjira mu gice ca kabiri hasigaye iminota mikeyi kugira urukino rurangire. Mu rukino rwa mbere Macare rwabereye mu mazinga ya Comore, umugwi Fomboni wari watsinze Atletico kimwe ku busa. Iyo ntsinzi y'umugwi wa Atletico i Bujumbura mu rukino rwo guhishura yaciye iha uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye iya kabiri wayo. Michel Tuhabonye amenyereza umugwi wa Atletico Olympique arashima intsinzi, ariko agashikiriza ko umurwa amenyereza ufise ingorane y'abasatirizi kuko batsinda igitsindo bibagoye.
Ingorane nyamukuru ni iyihe? Mwari muri Comore twarayigize turaronka amaokazio ugasanga abakinnyi bacu b'imbere ntibatsinda, namwe mwabibonye yuko nico kintu kinini cyane nari aca duguseshe no ngacama kituma dutsinda twarushe hamwe tubona yuko na match igiri hehe. Umuti urabona muri championnat tugeze kugira urondera abantu zenya n'abandi bakinnyi ngahaye abakinnyi b'imbere benshi ngahaba twara effectif yarabaye épuisé. Umuti ni kurondeza nk'abakinnyi boba bava hanze apana hanze yakure cyane tukaronka nk'umunibero nef ashaka kudutsindira. Ingufu zacu turazikoresha cyane muri je collectif, igitsindo kiboneka twagize je collectif nini hamwe dutsinda kwanza mwabonye twegereye na poto no dushaka gutsinda nanda mapasi ya kuri penalty urabona kenshi turanariko.
Kuri w'Imana naho umugwi Vitaro wari uramutse wakira umugwi Lioli wo mu gihugu cha Lesotho. urukino rwarangiye umuguri yori utsinze Vitaro kimwe kubusa cabonetse kuri penalty ariko ico gitsindo ntacu cafashije uwo murwe muri Lesotho kuko Vitaro yari yatsindiye Maseru umurwi yori ibitsindo bibiri kuri kimwe gutyo umugu Vitaro ucugira ibitsindo bine Lyori nawo ukagira ibitsindo bitatu bamwe mu baroreye ubwo rukino rwo kuri Uwimana nibaryohewe n'urukino umurwi Vitaro werekanye uyu numwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru asaba barongoye uwo murwi gukosora aho baharaga
Jewe ndabona yuko uyu mugwi umaze imisi utigenza neza. Uravye no muri championnat ingene bakina baratsinda mugabo sala maniere. Vitaro nta fond de jeu tukibona ifise. Iyi qualification nubwo tuyironse bitubera incigwa. Cuko hari ibintu byinshi byo gukosora dans l'organisation du jeu. Ibi bintu rero bibaye abantu ntibagende banezerewe ngo twarenganye. Cyerekana yuko match ziri imbere turinda kwitegura bihagije kuko so sont des signes précurseurs cyerekana ko tuzogira ingorane ku nkino zikurikira ibintu bidahinduka
ikosa none urita ko bakinyesha ko bamenyereza
cyane nibaza ko arabamenyereza batazi kubapanga neza mu kibuga l'organisation dans le terrain nibuze
uravye mugwariori nawe nyene bari waje wazikenyeye nibaza yuko byavuye ko bo biteguye bivuye kuri match batsinzwe hari
bakinye neza cyane kandi ugiye kubiraba cyane cyane mu gice cy'ambere ho baturushije ibintu bigaragara bo mu gice cy'akabiri Vitaro yagerageje kwisubira ko mugabo nubu haracabuze ibintu byinshi byo gukosora n'ukuri kose
kizigenza umugwe Vitaro nabo nyina shima ko murwi akinamwo uronse uburenganzira bwo kubandanya higanwa rihuza imigwi yabaye ya mbere wayo Rudi Mavugo yishura ko kubona umugwi Vitaro atagitsindo washoboye kwinjiza kwabaye ukubura amahigwe
icyo twabuze no munsi ni chance gusa niyo twabuze no munsi
biravuga ko muri no minsi itameze neza
yabuze na kintu kibuze morale turayifise entraînement nziza nuko gusa no munsi twabuze chance yo gusinda inkino zikurikira ni inkino zikomeye tugiye kuzitegurira neza ku buryo tuzosinda mu muri deuxième tour
umumenyereza w'umurwi Vitaro avuga ko icari gikenewe kwari ugutera intambwe baje imbere qualification mu gifaransa Etienne Ndayiragije yemeza ko umurwi atakibazo ufise nkuko hari ababyibaza
icaga dukeneye qualification twayironse ndongo ne satisfait
wayironse mugaho mwatsinzwe mu gihe muri resultat muri makinyi mwatsinze biri kuri kimwe habuze kino mose
ntana kimwe cyabuze twe twarunda kafasha twayironse nyine turashima imana
mugiye guhura n'imigwi ikomeye muri turu ya kabiri n'igi kimugiye guhinda
nibaza ko iyo ari experience du ronse ni ngante matugize nuvuga ko tugiye kongeza mu nguvu cyane ko twabonye ko byose bishoboka mu mpira
aho bani he mugerageje kora
navuga ko hose tugiye tuzokora hose naho bahoba hose ni sawa turashima imana ni sawa tuzotrava
mu nkino zikurikira umugwi wa Atletico Olympique uzokina n'umurwi Emana wo mu gihugu cya Gabon nayo Vitaro ikazotana mu mitwe n'umurwi watsinze kuri Uwimana hagati ya Enyimba wo muri Nigeria na Vipers wo mu gihugu cy'u Buganda I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mwese mwaduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Uriya nitanga ishaka agaruka twibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije
Urakoze Aloise Bigirimana tubabwiye uko umukuru w'igihugu cya Somalia n'abakuru b'ibihugu bagize umugwi w'abategetsi bafise abasirikare mu mugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ujejwe kugwanya iterabwoba muri Somalia AMISOM basaba byihuta ko ibikorwa byo kugwanya intagondwa z'abagwanyi ba Al-Shabab bibandanya iryo tangazo ryavuye mu nama yahuje abakuru b'ibihugu yamaze umunsi umwe muri Djibouti aho bihweza uko ibikorwa bya gisirikare byo kugwanya Al-Shabab bigeze umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mahmoud yabwiye abakuru b'ibihugu yuko bakeneye duguriye twa mugina gutangura byihuta ibitero utera abansi ku birindiro byabo n'igihe baba bari ku ngendo bakanasambura ibiro n'ibibanza bagiriramo imyimenyerezo umuvugizi wa komisiyo ijejwe gutunganya amatora mu Buganda Jonathan Taremwa hatangaza ko biteguriye guhangana muri sentare n'abakandida biyamamarije mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abahiganywe kuja mu nama nshingamateka y'igihugu mu mugambi wabo bafise wo kubitwarira muri yindwi. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta Forum for Democracy FDC Kizza Besigye na Patrick Mama Mbabazi ntibemera ibyavuye mu matora bagiye kwitwara.
Shuti mwese mukundira Ijwi rya Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe na Aloise Bigirimana. Amakuru y'irya nino twayashikirijwe na Oriane Tangishaka nayo Fatuma Alimase Karala niwe yadufashije gutororokanya ibi biganiro. Mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.